iradi ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteza matwi, muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Tumekubaliana ya kwamba vita ya miaka 20 haitasuluhishwa na siku moja, lakini tukasema lazima tuanze barabara ya kuhakikisha ya kwamba tuko na amani ya kudumu.
Umuhuza mu biganiro vyama vy'abanyekongo Uhuru Kenyatta yemeye ko atamuti utorwa, ariko hashizweho umushinga ukomeye uganisha ku muti w'indyane. Uyo yari Uhuru Kenyatta yahoze atwara igihugu ca Kenya, akaba ari n'umuhuza muri ivyo biganiro. Yavuze ati twumvikanye ko intambara y'imyaka 20 zidashobora gutoregwa umuti mu munsi umwe, ariko twemeranyije ko ari ngombwa gutangura urugendo ntasubirwamwo ruganisha ku mahoro arama. Leta Zunze Ubumwe za Amerika isaba ubutegetsi bw'u Rwanda guhagarika gufasha abagwanyi ba M23. Umukuru w'igihugu cha Tanzania umupfasoni Samia Suluhu Hassan yaburijemwo ibirori byo guhimbaza itariki y'ukwakira ukwikukira kw'igihugu. Ikigo c'itangazamakuru Al Jazeera catanze ikirego muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI kwiyicwa ry'umumenyesha makuru waco Shireen Abdul Hakel. Ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi n'ayandi turabashikiriza mu kanya. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Umukuru w'igihugu cha Tanzania umupfasoni Samia Suluhu Hassan yaburijemo ibirori byo guhimbaza itariki y'ukwikukira kw'igihugu. Thomas Kamirindi araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Umunsi mukuru w'ubwigenge bwa Tanzania uzabije ubundi kuwa gatanu w'iki cyumweru. Ingengo y'imari yari kuzawugendaho ingana n'amadolari 445,000. President Suluhu yategetse ko aho kuyakoresha ibirori bihenze gutya, ahubwo ajya kubaka amazu y'amacumbi mu mashuri 8. Si ubwa mbere guverinoma ya Tanzania ibikoze. Ubwa mbere byabaye mu 2015. Wari umukuru w'igihugu icyo gihe John Magufuli yaburijemo ibirori by'ubwigenge, ingengo y'imari yabyo ayubakisha umuhanda mu mujyi wa Dar es Salaam. Mu 2020 nabwo yarongeye amafaranga ayashyira mu bikorwa remezo by'ubuvuzi. Umunsi w'ubwigenge bwa Tanzania, Independence Day, utandukanye n'uw'isabukuru y'ivuka rya Tanzania witwa Tanzania Union Day. Ariko yombi ni iminsi mikuru ikomeye kimwe kandi y'ikiruhuko mu gihugu cyose. Umunsi w'ubwigenge wibutsa isabukuru y'ubwigenge bwa Tanganyika yari koloni y'Abongereza. Yabubonye ku itariki ya 9 y'ukwa 12 mu 1961. Niwo Independence Day. Naho Union Day ukomoka ku bwiyunge bwa Tanganyika na Zanzibar byabyaye igihugu kimwe, Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania, ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa 4 1964.
Urakoze Thomas Kamirindi. Kandi naho abasirikare ba leta ya Somalia n'abagwanyi bicuditse batujije abagwanyi b'umuhari wa Al Shabab mu gisagara gikomeye kiri hagati mu gihugu, uwo mugwi wari wirigaruriye mu kiringo c'imyaka 6. Ibindi kuri inkuru Fidel Niyongabo.
Leta Somalia ishigikiwe n'inteko z'umuryango w'umwe bwa Afrika n'abagwanyi baserukira imiryango iri mu gihugu yatangaje ko yishe abagwanyi b'umugwi Ashabab bagera ku 70 bongera bigarurira ibice bitari bike mu bikorwa bya gisirikare imazemwo amezi atari make bibize umugambi wo gutuza abagwanyi ba Ashabab mu bice bitari bike bya Somalia bigaruriye. Muhammad Hassan Mahamud, umukuru w'igisagara cha Adania Bal mu ntara ya Middle Shabelle iri hagati mu gihugu, yatangaje ko igisirikare cya leta n'abagwanyi bagishyigikiye bigaruriye icyo gisagara n'igice kiri mu micungararo yaho atangorane bagize ku munsi wa mbere. Icyo gice cya Adan ya Bal gifitiye akamaro gakomeye cyane umugwi Al-Shabab kubera gihuza intara zo hagati muri Somalia n'ubumanuko bw'igihugu. Nicyo gice kandi uwo mugwi wakoresha kugira ugenzure izo ntara zo hagati mu gihugu. Muhammad Hassan Mahamud avuga ko inteko za leta ya Somalia zinjiye muri cyo gice kiri ku birometero bigera ku 240 mu buraruko bushyira ubuseruko bw'umwa mukuru Mogadishu muri kigeze ziriko zikuraho amabomba ategwa abantu bita mine muri cyo gice. Perezida wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud atangaza ko abagwanyi ba Al-Shabaab bakoresheje abanyagihugu baho nk'inkinzo bongera barasambura inyubako zaho. Abavugizi ba Al-Shabaab ntibabonetse buno nyine kugira bagira icyo bavuze ku ifatwa rya Adan Yabal hamwe n'ivyagirizo vy'uko bafasha abanyagihugu baho nk'inkinzo.
Urakoze Fidelio Ngabo. Abashinga amateka muri Afrika y'Epfo bigije yo gushika mu ndwiza ibiganiro kuri raporo yatumye abatari bake batera kamu kuko Perezida Cyril Ramaphosa atanga imihoho. Idonido Fidel Nyongabo.
Byari bitegekanijwe ko ibyo biganiro bibera mu gisagara cya Cape Town no munsi wa kabiri. Byari bitegekanijwe ko bigira hamwe ikigeranyo cyatunganijwe n'inamashinga amateka cyasanze Ramaphosa ashobora kuba yararenze ku mategeko agwanya ruswa bifatiye ku mafaranga atari make yasabwe mu mwaka w'2020 mu kibanza ciwe atunganirizamo ivyerekeye kwinezereza cyitwa Parapara. Ibyo biganiro byigijwe yo gushika ku itariki 13 y'uko kwezi kw'12 kugira abashinga amateka bose babigire mu ruhara bayishikiye aho gukoresha ubuhinga bwa video. Kubera igice cy'inyubakwa y'inamashinga amateka cyahiye mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka, abashinga amateka bamwe barakoreye imirimo yabo muri iyo nyubakwa iri mu gisagara cya Cape Town mu gihe abandi bakoresheje ubuhinga bwa video kuva ico gihe. Umugambi uri ku butegetsi INC watangaje ku munsi wa mbere ko uzohitamwo kugwanya iyemezwa ry'icegeranyo kinebagura Ramaphosa n'ingingo iyariyo yose yo kurondera kumukura mu mabanga yiwe. Mu minsi iheze Ramaphosa yarashingishije urubanza rwo kwiyamiriza ico cegeranyo muri sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro.
Urakoze Fidel Nyongabo. Bashimiye abadushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aya makuru yose yashikirizwa hirya no hino ku isi n'ayandi murashobora kuyaronka ku rubuga rwacu rwa internet. Site yacu ni wezitatu@. Radio yacu voa@.com. Adresi yacu ya YouTube, Instagram na Facebook ni VOA Radio yacu. Mukanya turabandanya ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru mu karere ka Gine ni Afrika. Ibiganiro byo ku nshuro ya gatatu vyahuza abari mu matati ya Kongo vyasozewe kuri uyu wa kabiri. Umuhuza Uhuru Kenyatta yemeye ko atamuti utorwa ariko uratorwa ariko hashizweho umushinge ukomeye uganisha ku muti w'indyane. Rajuri Kaneza ari Nairobi niwe adufitiye iyi nkuru.
Ibyo biganiro byatanguye kwa 2018 ukwezi guheze byitabiriwe n'abatumire bava mu mici itandukanye, abaserukira imirwi y'inyeshyamba bahuye n'amabi yafatiye ku gitsina, intumwa za leta ya Kongo hamwe n'amashyirahamwe ya Dahani z'ibitaro bya politike. Itangazo ryasohowe n'ibiro by'umuhuza Uhuru Kenyatta yahoze ari perezida wa Kenya rivuga ko agiye kujaho umurwi wa bose urimo intumwa z'umuryango wa Afurika w'ubuseruko yase, imirwi n'amashyirahamwe bitandukanye leta ya Kongo ukazofasha kugira hakorwa intonde z'abanyororo bavundiye mu zimbohe yatabyaha byo mu ntambara cyangwa ubwicanyi bakurikiranwa ko kugira abarekurwe. Itegurwa na Perezida Felix Tshisekedi humvikanywe ko azoba inama hagati y'abategetsi ba Kongo n'indongozi z'intara ya Manyema kugira barabire hamwe uko abanyagihugu bo muri iyo ntara bogishwa inama mu icukurwa ry'ubutare buri mu bigwati byabo bongere babyungukiremo. Perezida wa Kongo yasabwe kandi kuzokwicarana vuba n'abaserukira abanyagihugu bo mu duce 145 two mu buseruko bwa Kongo twiziziwe n'indyane kugira babone amahirwe nk'abandi bakongomani. Imirwi y'inyeshyamba yasabwe guhagarika intambara, kurekura abana ikoresha kugwati mu bikorwa by'intambara no kureka imihora icamo imfashanyo z'abanyagihugu bahunze imihana yabo igakomeza ikora. Uhuru Kenyatta yemeye ko atamuti watowe mugabo ari umushinga ukomeye uganisha ku muti w'indyane za Kongo.
Tumekubaliana ya kwamba vita ya miaka 20 haitasuluhishwa.
Twumvikanye ko intambara z'imyaka 20 zidashobora gutorega umuti mu munsi umwe, ariko twemeranije ko ari ngombwa gutangura urugendo ntasubirwamwo ruganisha ku mahoro arama. Abenshi muvuga muti twaraje hano turaganira na leta inshuro nyinshi mugabo bibipfa gusa kuri inshuro ntibiherere mu mvugo gusa, dushitse ibishoboka nitwasubira guhura tuzovuge tuti aho twari mu biganiro twumvikanye ibi none twaravyubahirije maze tuje kuzindi ntambwe kugeza dutoreye umuti ingorane zose zihari.
Emabre na burezi mubugizi wa maimai biroze bishambuke umwe mu mirwi y'abarwanyi korera muri Kivu yepfo asanga y'abareta yaba irwanya bose bafise uruhare rukomeye kugira amahoro agaruke
leta ya Kongo idusaba yuko twoshira imbunde hasi natwe twayisaba kugira ngo dushire imbunde hasi babanze bagarurira amigwi yitwaje indwaro iva muri ibirirwo byo hanze n'igaruki wabo aho natwe turi tayari gushira imbunde hasi bakoze Kongo uko twaitwa tubasaba kuva Ituri Nord Kivu Sud Kivu Maniema habe na Kalemi buru umuntu wese nicyo kintu yasabye
idashikiza bihuriza ko na Canisius Karemera munyarugero umuvugizi wa M23 nubwo badahuje ivyumviro
abo mari mari nabavukanye n'abanyekongo nkatwe ariko FDL bamaze kuvanga nabo bishusho bihindura ishusho ibara riba rihindutse automatically ibyo aba mari mari bakora ibyo byo tutumvikana nawe cyo nemera kuri yo nuko duhuje ubunyekongo umuntu wose azagombye gukorwa na leta ya Kinshasa ariko ikibazo leta ya Kinshasa ni leta y'igisambo ni leta itagiye idashira mu gaciro ni leta iryanisha abaturanye n'abanyagihugu
umuhari wa M23 utitabiriye ibiganiro bya Nairobi wagirijwe na leta kuba warisha abantu barenga 270 mu turere wigaruriye na cyane cyane ahitwa Kishishe muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru ariko M23 irabihakana ikavuga ko hapfuye abantu 8 gusa bahitanywe n'amasasu biturumbuka
umuntu wese ukwanga nta buri cyakugerekaho niyo wazasanga urumweru wera ngo de ariko ntabura ko gusiga ibyondo ngo gusiga umwanda abapfuye nababwiye ku rugamba by the way uretse abantu bake cyane bahuye n'isanganya z'amasasu batarenze 8 bahuye na barbarity
Patrick Muyaya umuvugizi wa leta ya Kongo yemeje kuri uyu wa mbere ko hariko hategurwa amatohoza mpuzamakungu kuri ubwo bwicanyi
La ministre d'État, ministre de la Justice, avait fait une injonction.
Kuva kuwa gatanu heze umushikiranganji w'ubutungane yari amaze kubwira umushikirizamanza mukuru w'igisirikare utanguza amatohoza kandi na Monisco irabizi kugira isahirize. Byahuriranye nuko umushikiranganji ari rahe ku cicaro cha CPI, icyo kibazo kikaba kiri ku rutonde. Ibijanye n'amatohoza n'ibizovamwo tuzobyamenyesha uko tugenda tumenya byinshi ku byabaye.
Munyarugara avugira M23 avuga ko haramutse habaye amatohoza yobora amatavya y'amavuta narijya kuva mu ntango z'indwi heze ibyo byagirije bitanguye kunugwanugwa aricyo kintu uwo muhari utahengeshanije gusaba
ayo matohoza yigenga azadushiremo kugira ngo natwe tube duhahagaze tuhari tubereke ibyabo nabo babereke ibyacu ntabwo tubitenye rwose
ku mirwenga 40 yitabiriye ibiganiro bya Nairobi leta ya Kongo yemeza ko ibice birenga 90% yamaze guhagarika intambara z'agateganyo ibyo bikaba byatumye impunzi zo hagati mu gihugu 100,000 zishikirwa n'imfashanyo mu gihe Kongo ibandanya kwagiriza u Rwanda gufasha abateza umutekano muke mu buseruko bwayo kuri uyu wa mbere ibiro by'umunyamabanga wa leta ya Amerika jejwe imigenderanire n'amakungu vyavuze ko Antony Blinken yaganiriye na President Paul Kagame kuri ico kibazo hamwe no ku mvugo z'amacakubiri zibatira abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kongo. Blinken yavuze ko ubufasha bw'igihugu cyacyo cyose ku murwi witwaje ibirwanisho muri Kongo harimo ubufasha bw'u Rwanda kuri M23 butegerezwa guhagarara. Eloge uri kaneza ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge uri kaneza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika isaba ubutegetsi bw'u Rwanda guhagarika gufasha abagwanyi ba M23. Ubushikiranganji bw'ububanyi n'amahanga ya Amerika butangaza ko ivyo umushikiranganji Antony Blinken yabisavye Perezida Paul Kagame mu kiganiro bagiranye ku mugoroba ku murongo wa telefone ku munsi w'Imana. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Nkuko byemezwa na Ned Price, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika, mu kiganiro cyabo, Bwana Blinken yabwiye Perezida Kagame yeruye ko inkunga yose ihabwa imitwe yitwaje intwaro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba guhagarara, harimo n'ubufasha bw'u Rwanda kuri M23. Inyeshyamba za M23, umutwe washinzwe nabo mu bwoko bw'abatutsi, zongeye kubura intwaro mu mpera za 2021. Leta ya Kinshasa ivuga gufashwa n'u Rwanda. Ibyo Leta ya Kigali ihakana. Mu kiganiro cye na Perezida Kagame, nkuko bitangazwa na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika, Bwana Antony Blinken yagaragaje impungenge atewe n'ingaruka imirwano irimo kugira ku banyekongo b'abasivili barimo abishwe, abandi bagakomereka ndetse benshi bakavanwa mu byabo. Uyu mutegetsi yasabye ko ibihugu byombi, u Rwanda na Kongo, byubahiriza amasezerano yagezweho mu kwezi gushize ku buhuza bwa Angola. Inama yabereye muri Angola mu mpera z'ukwezi gushize yategetse ko M23 ihagarika imirwano ikanava mu bice yigaruriye muri aya mezi make ashize, ariko kugeza ubu ibyo ntibirubahirizwa. Bwana Blinken kandi yamaganye ukongera kwaduka kw'imbwirwaruhame zibiba urwango zibasira u Rwanda, yibutsa kuzirikana ingaruka zifatika z'ibibi byatewe na bene izo mvugo mu gihe cyahise, avuga kuri Jenoside yo mu 1994 yahitanye benshi mu bwoko bw'Abatutsi. Nyuma y'iminsi 5 y'agahenge imirwano ikoreshwa n'imbunda ziremereye ishyamiranyije inyeshyamba za M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo yongeye kubura mu cyumweru gishize mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iyo mirwano M23 ishinjwa kuba yarisha abasivili bagera kuri 50. Ibyo ariko izi nyeshyamba zarabihakanye, ahubwo zisaba ko hakorwa amaperereza adafite aho abogamiye ku byerekeranye n'impfu z'abo bantu. Ku kiganiro cya Perezida Kagame na Bwana Anthony Blinken abinyujije ku rubuga rwa Twitter, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Vice Ntibiruta yatangaje ko bagize ikiganiro cyiza ariko habayemo kudahuza ku miterere y'ikibazo. Bwana Biruta yavuze ko umurongo utari wo kandi uyobye umuryango mpuzamahanga wafashe kuri iki kibazo ukomeza gutuma gifata indi ntera. Uyu mutegetsi yongeyeho ko M23 itagomba guhuzwa n'u Rwanda ko atari ikibazo kigomba gukemurwa n'u Rwanda.
Tuve muri Kongo tuze mu Rwanda aho leta y'ico gihugu ihamagarira abarimyi n'aborozi gukoresha ubuhinga bwa none mu mirimo yabo ya misi yose mu ntumbero yo kwirinda ubuhombe butegwa n'ihindagurika ry'ibihe. Asunta Kabuyi atugira ibindi.
Iyi nama yahuje izo nzego za leta n'abafatanyabikorwa bayo mu by'ubuhinzi yari yitabiriwe n'urubyiruko rwaturutse hirya no hino mu gihugu rusanzwe rukora ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Izi nzego zashishikarije urubyiruko kurushaho gukoresha ikoranabuhanga mu mirimo yabo y'ubuhinzi n'ubworozi mu rwego rwo kwirinda itungurana rijya riterwa n'ihindagurika ry'ibihe. Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda Gerardine Mukeshimana asobanura ko kugeza ubu hari ibigoranye mu ikoranabuhanga ryifashishwa mu buhinzi ariko hari iry'Abanyarwanda benshi babona ritabagoye. Asanga ariko abahinzi batararyinjiramo neza.
Kugurisha inyongeramusaruro z'ubuhinzi zaba imbuto, zaba amafumbire, yaba amakuru y'isoko.
Hari n'amakuru menshi cyane koherereza nkariya yiteganyagihe cyangwa se igiciro cy'ibishyimbo gihagaze gitya ku isoko rimiri. Ni ibintu byinshi bikorerwa kuri telefone ntabwo turagera aho twifuza. Biracyagaragara yuko kugira ngo ikiguzi cya telefone zibasha gukoreshwa kugira ngo amakuru yose ashoboka kiracyari hejuru, ariko no gukoresha telefone mu buryo bushaka amakuru bishobora kuba bitari ikintu gihari.
Bwana Muhinda Woto, umuyobozi wungirije mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buhinzi FAO, yumvikanisha ko gukoresha ikoranabuhanga mu buhinzi bikigora abaturage.
Ariko ikoranabuhanga byinshi haba mu gihugu, hanze y'igihugu n'ahandi, abantu none bataramenye gukoresha, cyane cyane gushaka amasoko. Cyane cyane kuvuga uti ndahinga iki kubera yuko umwaka utanze wange ufite isoko kandi ndahinga gutya, ndashyiramo ifumbire, ndashyiramo inyongeramusaruro nyinshi zingana gutya kugira ngo nzasarure umusaruro mwinshi kandi nkujyana hariya. Abenshi bize ubuhinzi cyangwa ubworozi kera, ikoranabuhanga tubona uyu munsi ritarabaho. Ni ngombwa rero ko uru rubyiruko turuhuza, tukaruhamagara, tukavugana nabo. Ese ni iki kimubona gishobora gukemura ibibazo bimwe na bimwe bikigaragara mu buhinzi muri iki gihe?
Iyi nama cyane cyane yari yagenewe urubyiruko rukora mu buhinzi n'ubworozi rwaturutse hirya no hino mu gihugu. Kenshi usanga urwo rubyiruko rukorera ibigo bikora n'abaturage mu kubigisha uko ubuhinzi bwa kinyamwuga bukorwa, cyangwa se hari abandi bahisemo gukora ubuhinzi mu mirimo yabo ya buri munsi. Uru rubyiruko rwavuganye n'ijwi rya Amerika rwagaragaje ko kugeza ubu ikoranabuhanga rimaze kubateza imbere.
Niba turimo dutegura umurima, nshobora kuba nafotora amafoto narangiza nkagenda nyerekana ku mbuga nkoranyambaga kuko nkunda kubikoresha cyane, ndetse n'umusaruro waba ugezemo hagati nabyo niko tubigenza, waba uneze nabyo tukagenda tubishyira ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo niba ari nk'abaguzi babikeneye babashe kuba babimenya.
Uburyo telefone nyikoresha ku rwego rw'ubuhinzi kereka nko gushaka nk'imbuto twatera cyangwa gushaka ifumbire twakoresha. Interineti ifasha kumenya uko icyo gihingwa gihingwa n'igihe cyerera n'ifumbire ishobora kuba nakoresha kugira ngo icyo gihingwa cyere.
Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda ivuga ko abahinzi barenga miliyoni imwe aribo bifashisha ikoranabuhanga mu mirimo yabo ya buri munsi, abandi bagihinga bakoresheje gakondo. Iyi mikorere ivuga ko itakigendanye n'igihe ikurira abahinzi mu gihombo. Aba ni bamwe bavuganye n'ijwi rya Amerika bahombejwe no kubura imvura.
Twateye ubunyobwa na 33 y'ubunyobwa na minga ibiro 15 by'ibishyimbo, nta kintu namba gihari ibi bigo rubona twari twabihingiye rimwe. ubu nabyo tujyamo tukahira urabona ko ntakwera ntako
bishimbo nyine bitangiye kugwara ubusimba nyine no kuma bitewe n'izuba nyine bindi byose byararumbye habe bijumba imigozi iri kuma habe ibigori nyine biri kuma nta kintu bari gutera mu butaka nyine ngo kiveyo nyine
turahangayitse kubera ko utekereza ko ibishyimbo kuva imbyumye kubera imvura bizurira
Mumera z'uyu mwaka turimo leta y'u Rwanda yatangije umushinga w'amafaranga miliyari 300 ku nguzanyo yafashe muri banki y'isi azifashishwa mu guha abaturage nkunganire mu buhinzi kubona ifumbire bakoresheje ikoranabuhanga ndetse no gushakisha amasoko y'ibyo bejeje bifashishije iri koranabuhanga Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ivuga ko aya mahirwe akoreshwa n'abahinzi mbarwa kuko bifashishije ikoranabuhanga mu buhinzi ririmo kubasha kuhira imyaka ririmo kubona amakuru ku buhinzi hifashishijwe telefoni zigendanwa ririmo gushakisha ubundi buryo bwose babona amasoko y'ibyo bejeje usanga ari mbarwa iyi minisiteri igaragaza ko aba bahinzi barenga miliyoni imwe muri miliyoni zishaka eshatu z'abanyarwanda bakora mu buhinzi Asunta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Umusi n'umusi wa nyuma w'inkino za kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'isi yose y'umupira w'amaguru kiriko kibera mu gihugu cya Qatar mugenzi wacu Fidel Nyongabo turi kumwe ku murongo wa telefone atubwire uko ibintu byifashe Fidel Nyongabo uwo dushyira ku mayangi
yego nk'uko wari ubivuze Oriane ni inkino za nyuma za kimwe cy'umunani zirangira uno munsi ikintu ruhejeje kurangira mu kanya bwari hagati ya Maroc na Espagne warangiye mu minota 90 ari ubusa ku Burundi bategereza kuja mu kiringo c'inyuma yawo c'iminota 30 urukino rubandanya kuba ari ubusa ku Burundi byatemejwe nk'uko bisanzwe kuca bada mu mapenalti mu kanya rero gatoyi Maroc yaje gutsinda amapenalti atatu ku busa bwa Espagne no kuvuga ko Maroc rero yunguruje muri kimwe cya kane aba irindiye mu rukino rukurikira nibaza n'ubwombaze
ego igikurikira ni ihe ikipe bizokinana Maroc nande
oya niko ndavuga hari urundi rukino rukurikira muri umwanya nibwo uza kuba yatsinze azoca ahura na Maroc
ego
kimwe cyane ubwo rukino rero mu kanya ruza guhuza Portugal n'u Swiss uzoba yatsinze hagati ya Portugal n'u Swiss nera azoca ahura na Maroc ku munsi wa gatandatu Inkino rero zimaze kumenyekana hasigaye ubwo rumwe rwa nyuma hagati ya Portugal na
n'u Swiss
kugira zose zice zimenyekana zizoba ziri mu kimwe cya kane mu nkino zizoba kuwa gatanu Argentina izohura n'u Holland Brazil izohura na Croatia mbwiye kuwa gatandatu Ubwongereza buzohura n'u Bufaransa Maroc nayo ikazoba nk'uko ndabivuze kuko yashitse muri kimwe cya kane ikazohura n'uzoba yatsinze muri urukino ruza kuba mu kanya hagati ya Portugal n'u Swiss
reka rero turindire abo bazokina rero Portugal n'u Swiss tumenye abo bazoca bakina na Maroc mugenzi wacu Eddy Gwema nawe nyene turi kumwe atubwire uko byifashe Eddy
urakoze cyane Oriane itanga ishaka icyo nakubwira nuko ikipe ya Maroc imwe muri eshanu zari zihagarariye umugabane wa Afurika imaze kwandika amateka muri iki gikombe nyuma yuko ibonye tike yo kuzakina imikino ya kimwe cya kane itsinze ikipe y'igihangange ya Espagne umukino minota 90 yarangiye ari ubusa ku busa bongeraho indi 30 nayo irangira ari ubusa ku busa babona kwitabaza penalty ikipe ya Maroc ikaba itsinze eshatu hanyuma ikipe ya Espagne ikaba muri penalty zayo eshatu zose za mbere nta n'imwe yashoboye gutsindamo ibyo biha amahirwe ikipe ya Maroc kujya mu mikino ya kimwe cya kane cy'igikombe cy'isi Oriane nakubwira ko ariyo kipe ya mbere yo ku mugabane wa Afurika igiye kujya muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'isi nyuma y'ikipe ya Ghana yaherukaga muri muri cyo gice mu mwaka w'2010 mu gikombe cy'isi cyari cyabere ku mugabane wa Afrika muri Afrika y'Epfo. Ibibaza rero ibyishimo ari byinshi cyane ku mugabane wa Afrika, ku banyafrika bakunda umukino w'umupira maguru, kubona babonye ikipe igiye kubahagararira muri iki gikombe cy'isi muri kimwe cya kane. Ikipe ya Maroc rero ikaba itegereje kuzamenya iyo bazahangana hagati y'umukino uza gukurikiraho mu kanya uhuza ikipe ya Portugal n'ikipe y'Ubusuwisi. Hanyuma iramutse igize amahirwe, icyo gihe iyi kipe ikazashobora no kugera kuri kimwe cya kabiri, umuntu ntiyabimenya. Ariko nk'uko nari mbivuze, aya ni amateka yandi ikipe yo majyaruguru ya Afrika Orient.
Namateka koko tukibafise ku murongo Fidel Niyongabo, umukino ugiye kuzoza hagati ya Portugal na n'Ubusuwisi, wowe kuri wewe ubona bizoba bimeze gute? Urateganya ubona yuko arinde azotsinda muri abo babiri kuri wewe?
Nuko nayivuze ni mukanya, ni mukanya kari imbere, nuno munsi niho inkino zose zo muri kimwe cy'umunani zizoba zirangiye, imigwi yunguruje muri kimwe cya kane kazoba imenyekanye. Hagati ya Portugal n'Ubusuwisi nta uramenya neza ibihugu bikomeye, amakipe akomeye. Portugal irakomeye, n'Ubusuwisi bwarerekanye aho bugeze gushika ubu bwarahuye n'ibihugu bitari bike, urerekana ingufu zabwo. Nukurindira turabe urwo rukino uko ruzoba rumeze, uko biri kose Maroc irahesheje iteka Afrika, niyo ekipe yonyine yari isigaye iserukira Afrika muri iki gikombe cy'isi yose cyo muri Qatar.
Kuri wewe Edi, wowe ubona arinda zotsinda hagati ya Portugal n'Ubusuwisi?
Ikipe ya Portugal umuntu yavuga ko benshi barimo kuyiha amahirwe menshi, ariko ayo mahirwe barayahera ku bakinnyi b'ibihangange bakina muri iyo kipe. Umuntu yavuga nk'igihanganye Cristiano Ronaldo, hari abakinnyi ba Bruno Fernandes, abakinnyi bakina mu makipe akomeye ku mugabane wa Afrika, ndetse n'ikipe imaranye igihe igasa nk'aho imenyeranye cyane. Ikipe y'Ubusuwisi nayo iri mu makipe meza yitwara neza, yatunguye benshi igera muri kimwe cya 16. Ubwo rero nk'uko tubivuga muri siporo, cyane cyane nko muri iki gikombe cy'isi, ni igikombe cy'isi kimaze gutungura abantu benshi. Hari amakipe akomeje gutungura, na nk'ikipe ya Maroc yatunguye abantu benshi ikomeza muri kimwe cya kane. Ni ugutegereza rero ifirimbi ya nyuma, ariko ibintu bishobora guhinduka umwanya uwo wose. Ariko nanone nkaba wenda na mugenzi wanjye Fidel yaza kubikomozaho, nibaza ko uru rugendo ikipe ya Maroc aha igeze irimo iranyura mu nzira umuntu yavuga ko zidakomeye cyane, ku buryo ishoboye Portugal ishoboye gukomeza, cyangwa se na n'Ubusuwisi umuntu ntayashidikanya ko ikipe ya Maroc ishobora no gukuramo ayo makipe igakomeza kuri kimwe cya kabiri. Ariko mugenzi wanjye Fidel nawe wenda yagira icyo yakivugamo.
Yego cyane Fidel, cyane cyane Maroc nk'uko tubyumva iriko irakina mu buryo budasanzwe, ubona ingufu zihagaze neza na neza kuri ikipe ya Maroc.
Ni ekipe ifite abakinnyi bakomeye, abakinnyi bakomeye bakina mu mashampiyona na akomeye y'Iburaya. Ntitwokwibagira ko yakuyemo igihugu gikomeye cy'igihangange nk'Ububiligi kugira ngo igere aho igeze, ikaba ikuyemo n'igihugu cya Espanye. Igihugu cya Espanye igihugu gikomeye cyane, gifite amateka akomeye cyane mu mupira w'amaguru. Ni umwe mu migwi ikomakomeye ivuyemo idashyitse muri kimwe cya kane. Kuba rero umugwi igihugu cya Maroc, umugwi serukira igihugu wa Maroc ukuyemo amakipe akomakomeye nk'ayo, birayiha ingufu n'igishika cyo kubandanya muri kimwe cya kane uwazohura ari wese hagati ya Ubusuwisi na Portugal. Ntabwo babazo baba bafise nta wabaha benshi yaranatibaza ko bashobora gutsinda igihangange nka Espanye, barabatsinze. Birabaha icyo nita ingoga no kwiyumvamo ko bashobora iziri imbere zose nazo nyine bashobora guhangana nazo, ko atakibuza baronse n'umugisha bashobora gushika no muri kimwe cya kane. Kurindira reka turabe uza gutsinda muri iyo migwi azohura, umwe avuye muri iyo migwi iza gukina bazohura ku munsi wa gatandatu.
Reka turindire rero Espanye n'Ubusuwisi turabe uzovamo azokinana na Maroc. Murakoze cyane rwose Edi Gwema na Fidel Niyongabo, mubandanye mudukurikiranira hafi iyi mikino yose.
Murakoze.
Abone ol. aho ni naho rero tuheraheje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri Nosaha. Tubibutse kubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byo kuri Nosaha. Mwari muri kumwe naho yani tanga ishaka. Ndashimiye Julie na Frederic Nkurikije badufashije mu buhinga bw'ibyuma. Murakoze rero, mugire akagoroba keza.